mbandanye kubumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya tubahaye ikaze rero. Ako imbere yo kuja ku biganiro bitandukanye tubafitiye tubanze tubabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump ari mu nzira gana ihanwa ku murwa mukuru wa Vietnam mubonano ugira kabiri n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihe hari icizere ko hashobora kuba amasezerano atuma Korea ya Ruguru ivavanura n'umugambi wa nucléaire. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu John Bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe kuko Korea ya Ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye muri Singapore mu gihe atakibonekeza cova muri iyi nama atakiboneka cova muri ino nama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi za politike kuri perezida Donald Trump. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politike ya Amerika bavuga ko bitazohungabanya cyane Trump muri politike mu gihe avuga ko ari insinzi muri politike yiwe mpuzamakungu ari nka hamwe yoramuka uwo mubonano ugize icovamo. Ibiharuro vya mbere mu vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria vyerekana ko Muhammadu Buhari yasanzwe arongoye igihugu haza imbere ari ku mugambwe ukomeye mu tavuga rumwe na leta wa akanya ivyo biharuro ukavuga ko atari ivyo kandi bitemewe. Umukuru w'umugwi wigengujeje gutunganya amatora yavuze ko umunsi wa mbere ko Buhari yatsinze mu mareta atandatu mu gihe ubwo bahiganwa Atiku Abubakar yatsinze ku murwa mukuru. Amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta 36 agize Nigeria hamwe no kumurwa mukuru naho murwa umugwi ujeje amatora wigijeyo amatora mu bice amatora yahungabanijwemo. Mu ijambo yashikije ku munsi wa mbere ejo ambasaderi wa Amerika muri Nigeria yasavye abanyagihugu ba Nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwo mu gihe uwo murwi ubandanye guharura kandi witeguye kuzotangaza ivyavuye muri ayo matora. Mushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif ejo kuwa mbere yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe akavuga ko ababajwe n'uko atabashije kubandanya ayo mabanga. Zarif nta mvu n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo kandi na perezida Hassan Rouhani ntacho arabivuga ko Zarif yari umwe mu bari hejuru baganiriye ku masezerano ya nucléaire yo muri 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi aho Irani yemeye guhagarika programme ya nucléaire nayo igakurwa ko ibihano ico gihugu cafatiwe n'amakungu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano yarabigizemwo uruhara yakuye akarenge yakuye Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano mwaka uheze. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cacu tugihere mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu ca Uganda havugwa ikibazo c'abana bahunga bihunganye batari kumwe n'abavyeyi mu Gifaransa babita enfant non accompagné. Abana bavuga ko bafite ingorane zitandukanye zo kubaho kurusha izindi mpunzi. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru aherutse kubagendera.
nka jewe kawaida prema narihunganye yego prema twahunganye turabana bangahe twarabana batatu
no mwigeme ari mu kigero cy'imyaka 17 yahunza ari wenyene atari kumwe n'abavyeyi yatwiganiye ko yavuye ku ishuri atasha muhira muri quartier imwe yo mu gisagara ca Bujumbura aburahaca kubera mayira yarazibiye we nabandi bana bari kumwe babonye abantu bariko barahunga nabo baciye bafata inzira imwe yisanze mu ikambi y'impunzi ya Nakivare mu Buganda
dusangi nabandi nyene batanguye kuza batubwira ni muze ngo ameze neza kumbe ni tuhazi natwe cyo turaza baza kutwakira nyene uko nyene duhashitse nyene tubona nyene hameze nabi dutangura kurira kwera ariko ni worira kukubera iki urarira kwera ko ubonye ahantu vuye mugabo ni bibazo nyene cuvuga tereka ngende nyene nemere nihanga urumva natwe nyene nabantu nyene bacha dutora ubunyene twibaniye nawo bantu natwe ngaha barinda kuturerere ngana n'imijyango twifitiye twaje kunyene nyene ariko dutogwa nabantu haje n'umuntu ndeze atatu tazinanye
uwo cyo kimena abandi barenga ijana bari kumwe bemeza ko bagira ingorane zitandukanye harimo n'inzara iruta y'abandi
tuvuza ati nk'ivyo bintu nyene yuwe ni dupokere washo kubijya bigahera kwisanga nk'umukobwa
bizi ko nk'amavuta yo kwisiga ikanda mbiri ukabakeneye n'ibindi bikoresho gakacisanga inje ziraheze kare igihe cy'ipokera gitaragera cyo kibaze sanga kihari
abahungu ngo kenshi batwagwa n'ingeso zitari nziza kubera atacamira abakobwa nabo bakavuga ko bakunda kwisanga mu buhumbu
batusanga nyene kuri uwo muntu warahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka ngende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutware
muhenze yibaza ngo yagomba mutware mbe nta mutware kacha twarinda abonye ko twarinda kacha muta kacha genda
izindi mpunzi z'abarundi zigifise umutima wa kivyegi ziragerageza gutunga abana nkabo yamara nabo bavuga ko bitoroshe na gato
bari abantu usanga bari impfuvyi ababa impfuvyi kubera magume turimwo mu kirundi tufatagira cefo cha ruguru no kuvuga ngo niyo babaye ngaho gasanga batsindaro ku misanira vy'imiryango cyangwa gasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi ariko gasanga nk'umubyeyi ntakiriho
kandi hari umwana nzi yahunze avi Bujumbura ari wenyene yaje nyene nk'uko bavanye n'abandi bana ku ishure yisanga ari nari wenyene hariho nyene bariho benshi baba bari bonyene ugasanga hariho umuntu yamufashe nta mubyeyi bari kumwe ntase nta nyina nta namwene wabo nta namusazawe akaba nko mu bifamiye nkuko oya
abo bavyeyi bamenyesha ko abana nkabo bagira ingorane nyinshi harimo n'intuntu canke yamuka kuko babura ubakemorira ibibazo canke naho bakabura nuwo babibwira
ubuzima bw'impunzi buragoye mugabwa agera ku mwana atagira umubyeyi naho bikaba ibindi hano rero kubera ka gatima k'abarundi twamanye hariho umubyeyi usanga afise abana babiri ugasanga mu bukene na wafise akemera gutunga n'undi mwana rero niko babayeho gasanga muri duke baronka agenda basabikanye icyo ni kibazo kigaragara kwa abana nabo bari mu afisuzima no vuga ko bugoye gusumba
no kuvuga ngo arashaka kugira ikibazo akabura umuntu ari bukibwire agaceceka cyangwa nubwo yavuga ikibazo coroheje yashikirwa n'igikomeye agahora akavuga ati ubwo ndibwo ndavuga ngo bigende gute hari igihe baravuze n'ikibazo cya mbere aha makavuga ati nuko nishambere nakivuze ntihagire icyo igikoreka reka nibe ndabiceceke ugasanga ari abana barabaye victime y'ibintu bimwe mu bazi babashikira bagaceceka kubera batagira uwo babwira
amashami atandukanye nka Save the Children niyagerageza kwitaho abo bana bafise ibibazo bitandukanye nk'ibyo iruhande y'ishyirahamwe mpuzamakungu hashtag igitaye impunzi Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwi ry'Amerika
Pierre Claver Nkuru arakenuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho havugwa abarundi bahokomeje kuhahungira bakaza bavuga ko bahunga umutekano muke n'iterabwoba ry'ugwaruka ruri ku butegetsi bitimbonera kure mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bitimbonera kure mgenzi wacu Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Ningi za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko zimwe mu mpamvu bahungiye igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano
duhunga umutekano wacu babona hagira inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise maze kubera ko atamutekano ufise cuhunga ko ari abahantu urihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka jewe je naho zindi umugwanye mu Burundi cyende umudemo kudemobilize. Chemaze kudemobilizwa narataje. Maze gutaha mpitira mu kazi k'igishoferi. Abapolisi bakama bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera. Kunavuye mu mugambwe wabo ngo narawuvuyemo ngo ndiyo ngati Jesse niyo nkoye. Je turi kumwe ntangorana n'umuga Jesse ashaka kuja mu bintu bya politique kuko Jesse ashaka kuja mu bintu bya politique bageze kure. Cyane n'undeke je nibere mutama nitekerereze nirondere ibyanje. Ngo barampihita ndarabatije abagabo ndere kuko ndabazi. Bava bamerera nabe. Chamitamo kuhungiri na muri Kongo.
Gusa nubwo hari abaho buhungira muri mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze nyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sanje iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sanje ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshasha.
Twaraje turi impunzi tunanubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca faranga ndabukono sumira abana ncansanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kobera tagira byangombwa rero nubure nari mvuye mu murima guca gafaranga nsanze bamaze kwakira abandi kandi cyari hanze n'arabyo mwamfashe mwege mwakira impunzi za mu Burundi
none umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe sepeje kwetete duhungi ico abo badukubita mwejo tutazi ico tuzira ngo nitwaterameye amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twari dukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sanje bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihungi igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu buhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na RCPASSE bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo. Ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sanje bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sanje. Uyu ni ningize ya Sumani
twebwe ko dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi ya magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi kwadusanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari kapima nk'igarama zitatu kari kangana uko kagapfunsi rero kukagira umuntu w'umugabo canke nabana dusanga ringora kintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanza icyambere na mbere injya bakaduha amazi imiti kwiye tukaronka imiti kwiye y'abana n'iy'abakuze ibyo bintu nibyo mbona twa dukwire kugira abaturage ko badufashe.
Gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo ya Sanje monge monge ndetse na Kavimvira ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nje bwakwira batakiriye impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyene arakenuye twandanirize kiyago c'abanyedini n'abanyamasengero aho no munsi tugaruka ku kibazo c'abana batwara imbanyi zitifuje bakiri ku ntebe y'ishure. Unanirwa amashirahamwe haranira agateka k'abana FENADEB mu Burundi rwemeza ko abana baharurwa hafi ku 180,000 ari bahevye ishure mu mwaka uheze. Reka duhikaze mugenzi wacu Diane ndonse ibujumbura atwakirira abatumire bari kumwe hama baheze baduge ku ijambo.
Pasteur Agnes Ndiramiye murongoye isengero Philadelphia Wide Gospel Church ryo mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije.
Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo.
Yego, twakire namwebwe banyankubusa Donatien umuyobozi w'ishure gegukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi ryo ngaha mu Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura turabaramukije.
Amahoro y'Imana abane namwe.
Namwebwe Jacques Shimirimana murongoye ishirahamwe gitaye neza y'ugwaruka FENADEB mufunyapunyo turabaramukije namwebwe.
Turabaramukije cyane.
Ego turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku kicwi cya America. Jacques Shimirimana ubukene abana baba babayemo indero abana baba barabuze mu miryango ifisi ingaruka izihe ku buzima bw'abo bana.
Ishure rya mbere imbere y'ayandi mashure yose imbere y'ibi byose turiko turavuga amadini y'amashengero ashobora gukorera umwana ishure rya mbere ry'umwana ni kuziko ni mu bavyeyi ni mu muryango ni mu kibano. Mbere abahinga bo biyo bari kora nabicapa bagira igicapo cy'imizingi itatu. Muzingi wa mbere uri mu muryango ni kibano, muzingi wa kabiri uburimwo ishure mwana ageze kuja mu ishure, n'umuzingi wa gatatu burimwo amadini ishengero iyo mizingi itatu yose irasobekeranye no kuvuga yuko iyo migwi yose itatu iniganira ku mwana umwe idini rirafise indangagaciro revaleri rirafise ibyo byigisha umwana kirazira kubesha kirazira kwica yamabwirizwa yose idini riba rigendera ko mu bayisilamu baba bafise izo valere nabo nyine baba bakeneye kwigisha babana mu miryango naho baba bafise nabo amavalere yabo valere umuvyeyi aba afise nizo ishengero uwo mwana kuriyemo abafise birashobora gutandukana muri ico gihe rero iyo bishitse umwana acagwa mu mporero ndatanga akarorero nimba hari ahantu hari idini rya Islam mugabo ugasanga rimahamaze imyaka ibiri iyindi myaka irenga nka 30 hari nk'ishengero rya Pentecote abavyeyi baba bigishijwe za ndangagaciro za Pentecote umwana kacakura hari irindi dini rikamutegera ku ishuri kuko mwakoze cyane kutubwira ko tuvuga ku bijanye n'amashuri n'indoro yo guharuka n'amadini hari ibibazo byinshi naho ibyiza ari byinshi n'ibibazo ni byinshi iryo dini rya Islam canke ry'abaprotestant riba rifise ishuri muri ako karere riba rikeneye yuko uwo mwana hejuru y'ukumuha indero iri mu rutonde rw'ivy'igihugu kiba gitegezwa kwigisha umwana riba rikeneye ko uwo mwana anacika umunywanyi w'iryo dini iyo ni entere idini riba rifise muri uriya mwana nico gituma ahantu hari amamisiyonari y'abakatolika baramwigisha mugabo kandi bakanagerageza ku buryo uwo mwana ashobora gucika umunyamuryango ahari abayisilamu baramwigisha ibiharuro guteranya geography igifaransa n'icongereza mugabo kandi bakanarondera
kwa
umunywanyi wabo
ubwanyu ni byiza canke ni bibi
kuri twebwe nta kibi kiba kirimo kuko abana babigishijwe ibishobora kubatuma babana neza n'abandi kibi ni gihe hatanguye kwinjiramo injyane zifatiye ku madini kuko aho o bibavyerekanye ko umuntu atigishijwe kubaha imana co bose bahurira ko ni imana ahubwo abayigishijwe kubaha idini mu gifaransa novuga yuko baba developse anatashuma au principe de l'église canke y'iryo dini ryabo gusumba ko umwana developer atashuma ku mavalere universel tuzi yuko umuntu wese aba yubaha imana agenderako kutagira nabi mugenzawe kutica mugenzawe kutonona ikintu ca mugenzawe ugasanga umwana izo valere azigwijije n'ubusa ahubwo agiye kumva yuko umuntu wese azo batemere dini rya Islam acitse umwasi
ego banyahusa donation uri mu gisata c'indero ingaruka zisanzwe zihari nko ku mashure zuko atandero abana baba bafise ishemeye nk'izi
iyo atandero ishemeye burya umwana no kumenya mu ishuri ntamenye kuko uzosanga hari ibindi bintu bimuhanze nimba ari wa mwana agenda kunura umugi urumva yuko nashobora kuza ku ishuri ngo yige nimba ari wa mwana ari mu bintu by'ubusambanyi swat ari umukobwa catwara indaga cabishure na wa muhungu yayimutera nawe nyene hari igihe acaheba urumva rero yuko indere idashemeye ku ishuri vraiment ntibikunda gusa nagomba ngaruke ku cyo uyu mwene wacu yavuze kijanye nuko twaba tugwanira abantu wanyu ku ishuri twe ku ishuri kesho usanga turi mwihiganwa n'iryuko iri shuri rimenya ku rugero n'andi mashuri amenya ko mu bijanye n'inyigisho mugabo yuko twoja kuvuga ngo umwana ngo ari mu idini kanaka cyangwa ishengero kanaka ngo ahindukira ziwacu kugira ngo nta hantu heshi babikora ibyo bintu turaraba gusa yuko nimba yaje ku ishuri ry'abayisilamu ataza guca kubiri n'inyifato
nico nyine
nimba twebwe
nk'inyifato y'idini
twe ngo ku ishuri wacu akarura gatoya dusaba abana yuko baza bitandiriye kuko nivyo biri no mu mibereho yacu kubakobwa nico gihe rero umwana aje kuhiga nta kibazo aza yitandiriye mugabo kubijanye n'inyigisho z'idini nta muntu aza kumubwira ngo udahinduwe ngo ube umuyisilamu oya kuko wanashima nk'ubu twebwe nta 3% bigisha abayisilamu bahari kuko abigisha barungikwa na leta usanga ari abakirisu
mu nkundiye ngira ngo notanga umuco gato y'igituma natanza ko karorero kuko nivyo tubamo nivyo tubona twese idini canke ishengero iyo rifise ishure kandi ndabivuga nk'uwabikoreyemwo ndabizi ntiritegeka umwana ngo utabaye umunywanyi w'idini ryacu tuzoca tukwirukana kuko ivyo bica biza kunyurana n'amategeko iryo dini barigenderako hari amasezerano aba hagati y'amadini yanyu n'igihugu ubundi ho caba kajagari igihe dini byose byo vuga ngo twigisha ibyacu haba ariho programme y'igihugu mugabo biraja mu bwenge kuko umwana muzaba mu bwenge abakobwa ngaye wacu baritandira akahiga imyaka 6-12 mwibaza yuko inyuma y'imyaka 12 azocareka kwitandira kubera ko ataciga kuri rya shuri ryanyu bija mu bwenge ikindi cha kabiri genda muraba makuru dohorijo mu mashure yegamiye amadini amakuru dohorijo na makuru akomeye cyane leta ntiyakonsidera mu makuru principe ya makuru akomeye mugabo mu madini nahayo manota bataba bayashira ku mabirete kubera ko bica biza kunyurana na programme y'igihugu bobo ayo makuru dohorijo barayashira ku ingufu nyinshi cyane muri amakuru dohorijo umwana bamwigisha les principes les valeurs bamwigisha indanga gaciro dini ntuzavusanga muri pantekote ariko bigisha nyakugira imana indangagaciro zo muri islamu ntuzavusanga muri islamu iwanyu naho kwigisha abakirisu bangana gute ntuzosanga ariko bigisha indangagaciro zo mu mashengero y'abaprotestante nico nashatse kuvuga
ariko urumva nyane kugira uko biri kose ni kugira abashigikire yandero bivanye n'ukwemera kwabo
nta kibi kibakirimo gushika igihe baba kumbure barenganya umurongo ubutukuru umwe w'ukucanisha mu abana ngo mudasenga hamwe ntimuze mu yage ntimuze mwubakane nivyo navyo biriho mu madini menshi cyane yego
ego kumbe ni bimwe dushaka kuzoza turagaruka ko kugira ngo dufashanye hano mu kiganiro
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tubandanye na Pasteur Agnes bavuze ingaruka zibonekeza mbega akwiye gukogwa iki kugira ngo izo ngaruka zijyane no guheba kwiga ku banyeshuri zo gutakaza akazoza keza zigabanuke mu rwaruka
abarongozi biraturaba abarongozi bose izo ngaruka rero nitwe twiza kuzirwanya nkuko umukozi w'Imana ajejwe agateka kabana yabivuze nanje mere nka mwene data ngahara bya Islamu nanje reka ndakugaruke ko gatwenda kubwire ngo nukuri nta mwongo buri sato mugabo turemeza neza yuko ijambo ry'Imana ubwa mbere aho dufatira isibwizwa guhindurwa ni ijambo ry'Imana rero Imana yareretse amadini yose arabaho kandi amadini yose nayo guhindura kandi twibuke ko turi mwizi satani ntareka gukora kandi satani akorera mu mashenge no mu madini rero aho satani dominye haba ingaruka mbi ntibatanga indiri kwiye aho satani dominye umurongozi yokora ibyo mugabo Yesu ni yavuze ngo nimugende muhindurise twebwe bien sûr turi muri competition yo gukorera imana kuko nico tuzohemberwa turi muri competition twishinga kuvuga ngo umwana wese ahinduke arongorwe na mwemu w'imana ni wowe wo kumuhindero twegereye ico dushaka ajya hose tuba turwana tuba dushaka umwana yumva ijambo ry'imana kandi asenge ahinduke kugira rero izo ngaruka nziza zibeho nuko umwana aba yarigishijwe ijambo ry'Imana vyukuri akamenya kutarenga ibigo akamenya ko umwana abwiza kwindi biyayurabwenge
kudashurashura
kutanya biyayurabwenge umwana yama nakubariye nti twe turafise nka teme mu ishenge twoma tugira buri mwaka tugatumira nundi rwaruka rwose iteme ivuga ngo mpindure abandi umwana yamaze kuva muri ibyo bikomere byaho yavukiye iwabo akava mu bikomere byo mu ibarabara canke mu bupfuvye mu bigo by'imfuvye agaca amenya ko afise intumbero Imana imufise ku mugambi mwiza wo kuzubaka akaba umwana muzima agakorera igihugu umwana acatangura nawe guhindura abandi umwana amaze kubwira undi ati je urazi twarabanye mu ibarabara twasangira umugi twasangira itabi twahora dusambana na desolment zo zwa gusambana umwana w'umuhungu agasezera umukobwa ati je narakirijwe nzo zwa gusambana turwanya ngo umwana agire mwemu w'Imana wo kumushoboza guhinduka ko natwege ntitwari kubishobora natwege twari nk'abandi bose mugabo turazi ko Imana ishoboye byose niba Yesu Kristo yaraje guhindura abantu n'ukuri turi mu competition ivuga ngo turi mu bihe byanyuma by'uko Yesu ashobora kugaruka
yego
akagarukaza asanga turiko turahindurana naho bidashoboka kandi Bibiliya ntitwemera ko abantu bose bazoja mu ijuru igituma rero umukozi w'Imana abantu bose batazoja mu ijuru ni iki igituma ubona hariho n'abakozi b'Imana bakora ibyo wavuze ni umubabaro umugabo barahari ariko ntizibonekeza cyane mugo bikorekera mu kinyegero mugabo da preve nuko bihora bishika ingaruka z'ibyaho gasanga umwana yashurashujwe
ariko birashoboka ko bo biheba
birashoboka ariko bibiliya ntiyemera ko ikibi kizohera mu ishengero gushika Yesu Kristo agarutse gusa mureke dukorane umwete wo guhindura abana
reka mu gutera turangiza kino kiganiro Jacques igiki gikwiriye kugira ngo iyo ndere rwaruka ishobore kuba ifashe
ibikuriye gukogwa ni byinshi cyane nkico nohera ko mfatiye kuvyo nyakuba pastor yarahejeje kuvuga kubakozi b'Imana biba bibonetse yuko batakibereye kwitwa iryo zina ikibazo cabo ntikiba gisigara ikibazo gitorerwa umuti muri iryo shengero canke mu madini abo bategerezwa guhanwa kuko tuba dufise amategeko y'igihugu ahana inkozi y'ikibi iyo umuntu amaze kwitwa inkozi y'ikibi n'ibyo teka cyo kwitwa umukozi w'Imana ntiribari kirimo umuntu anyaga abana umuntu ahumbisha abana bajejwe umuntu atega icumu umuhungiye ko umuntu nkuyo acategereza gukurikirana n'amategeko y'igihugu kandi arahari aratomoye neza hanyuma kandi ahanagire ndemeshe n'abariko baratwumviriza kuko ntitubivugira hejuru twebwe mu mashirahamwe iyo hageze ibi by'abakozi b'Imana kuko turazi uruhara rwabo mu gihugu uruhara rwabo mu gufasha abantu babakomeretse bahuye n'ibikomere iyo rero ushize hejuru ikibazo cashikiye umwe umuntu acavuga ati nahamwe nohungiye naho nyene ni kusato reka ngombe ndavyihoze iburaya nimba biyahura kuri bijya bitigiri mubona biyahura ko abantu barenga 400,000 biyahura buri mwaka muri etazuni no kubera ko nta muntu numwe abayizera ntabayizera umugabo we ntabayizera nyina se wiwe akacageraho yumva yuko akuye kuva ku isi atabuzima ke afise twe rero ntiduhora dukunda yo kubibaza biba byashikiye abakozi b'Imana baba bateye inda abana babigeme baba banyuruje amatungo y'impfuvyi ko bija hejuru cyane kujya tuvuga iby'urudandazwa rw'abana canke ibindi bibazo turaheza tukavugana nabo vyiga kandi barahanwa dufise abakozi b'Imana bahora ari abakozi b'Imana benshi uyu munsi bari mu buroko kubera ivyankabe n'ivyo rero ikindi cya kabiri gikomeye nibaza yuko cokogwa nuko muri leta bajejwe ikibazo c'amadini bakurikiranira hafi bijanye n'indero amadini atanga mu bana kugira ngo by'ukuri babone yuko indero iri kwiratangwa ari indero igihugu kiba gikeneye kumbure muri iyo ndero izotume jo niyo baba abantu bakuze batemerana tuba dukeneye yuko twemerana kugira ngo twubake igihugu ica gatatu ikomeye ni kubavyeyi mwavuze ikibazo c'abana baheba amashuri biteye ubwoba mu mwaka uheze twarashize habona ibitigiri by'abana barenga 178 bahevye amashuri abarenga 1,640 batwariye inda ku mashuri bamwe muri abo bakazitwazwa n'abigisha babo abandi n'abanyeshuri baba bigana kandi muri ayo mashuri abarimo yari ayegamiye amadini abarimo ya leta ibyo rero ingorane ziba mu mashuri ya leta biba no ku mashuri abayegamiye amadini aho rero umubyeyi arafise uruhara rukomeye cyane gufashanya n'umurongozi w'ishengero ahaherereye gufashanya n'umurongozi w'ishuri umwana yiga kugira ngo bagire iyo nyabutatu umwana indera ronse ku ishuri muhira bayishimangire ku ishengero bayishimangire ibyo bica bituma umwana akura ari umuntu yahindutse hajya twese ico turi no kubera societe twakuriyemo
Jacques Shimirimana twibutse ko murongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka k'abana FENADEB turabakengurukiye ku nterano yanyu
ndabakengurukiye cyane mwakoze
ego pasteur Agnes Ndiramiye murongo y'isengero Philadelphia Wide Gospel Church iyo mu gihugu cy'u Burundi turabakengurukiye namwebwe
murakoze cyane imana ibahezagire
namwebwe banyanka ubusa Donatien twibutse ko umuyobozi w'ishure gyegukira mu rw'abayisilamu mu Burundi ryo mu Buyenzi namwe turabashimi
murakoze cyane mugandi n'umuvugizi w'urunani rw'abayimamu mu Burundi
ego dushimire namwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku ntererano y'amasengero n'amadini mu gushigikira indero y'urwaruka Diane Ndonse na indakiremesheje tukazosubira nk'iki gihe
Diane Ndonse kanawe tugushimire twongere dushimire n'abari baduteze amatwi barijya nino mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara mwateguriye mongera mushikirizwa na Jewe Diane nahazo yakoze Facile Gibehu yegeranije amajwi hamwe na ajeni Andrew yatufashije mu hinga bw'ivyuma twemye ku izina rya bagenzi bacu tuyifurize kuranirwa mu byo muri moto n'abatumira mu biganiro biri imbere muri byo harimo muri isanga muzakurikira saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda gice saa 12 amakuru azo bagezweho mu karere gice saa 1:30 azo bagezweho ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika mugira umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.